Ubu naho tugeze ku gicapu cya 23. Igihe Yesu yari ngaha ku isi, yama yabwiye abantu yuko ikindi gihe azopfa ku musaraba. Ariko ko atazohera mu rupfu, ko azokongera akazuka hanyuma agasubira kwa se mu ijuru. Yarabwiye abantu kandi yuko azokongera akagaruka ngaha ku isi, mugabo ntiyababwiye umunsi cyangwa isaha. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiye kwama twiteguye kugira ngo niyagaruka aza tujyaniwe mu ijuru. Kandi yatubwiye yuko dukwiye kumera nk'abakozi abo shebuja yasize mu rugo hanyuma agafata urugendo. Abakozi ntibaje ngaho ngo bicare baruhuke banezerwe, ariko bategerezwa gukora ibikorwa byabo. Muravye muri iki gicapu murabona yuko abakozi bakazanije gose bariko barakora bitegura kugira ngo bakire shebuja. Hanyuma shebuja yashitse mu rugo aranezerwa kuko asanze yuko abakozi biwe atari binebwe. Mbega mugenzi, uriteguriye ukugaruka kwa Yesu? Azogaruka ariko ntituzi umunsi cyangwa isaha, nico gituma dukwiye kwama twiteguye. Asangwa yoza nko mu isaha iri imbere. Mbega yosanga witeguye, yosanga uriko urakora ibikorwa byiwe, cyanke yosanga uriko urayayata mu bindi bintu bitagira kamaro. Turabe igicapu cya 24. Aho Yesu yaja hose, hama hari abantu benshi bamukurikira kugira ngo bumve ibyo avuga, bongere barabe n'ibitangaza akora. Umunsi umwe yaragiye mu gisagara cy'i Yeriko, hanyuma hari umutunzi w'umutoza kori yitwa Zakayo. Abantu baramwanka rwose kuko yabatangisha amahera menshi y'ikori, ahandi naho akabiba ayo yishyirira mu mufuka iwe. Igihe Yesu rero yaza i Yeriko, Zakayo yumvise yuko ariko arahaca acagomba kumuraba, ariko byaramugoye kuko yari mugufi kandi ishengero rikaba ryari ryinshi. Zakayo yaramenye yuko muri iyo nzira Yesu yagira cemwo hari biti byinshi, acarirukanga araba igiti kimwe aracurira. Muri ubwo buryo rero Zakayo yarazi ko Yesu aca muri iyo nzira, hanyuma Zakayo nawe ari hejuru agacabonera hakaryo ko kubona neza Yesu. Yesu ageze munsi y'icyo giti yaciye ahagarara, ararangamiza abona Zakayo aramubwira ati, "Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndari wawe." Nuko abantu babyumvise baratangara cyane bati, "Mbega ibi bintu ni biki ko Yesu agiye kurara mu nzu y'umunyabyaha?" Zakayo yaranezerewe gose acabwira Yesu ati, "Raba noneho ndihanye kandi ibyo ntunze byose ngira ndabigaburemo kubiri, igice kimwe ndagihe aboro kandi n'abantu nanyaze bose ngiye kubasubiza ibyabo." Yesu yaranezerewe cyane kuko yabonye yuko Zakayo yihanye kandi agomba gutunganya ibintu byose ngo agire ubuzima bwiza. Yesu yazanywe no kurondera no gukiza abazimiye. Muri Mariko igice cya 2:17, ijambo ry'Imana ritubwira ngo abakomeye ntacyo bagombera umuvuzi atari abarwaye. Yesu ati, "Sinaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha." Zakayo yari umunyabyaha, ariko amaze kumenya neza icyazanye Yesu mu isi, yaciye yizera arihana aronka ubugingo budashira. Icyo yakoze ntiyihanye ngo agarukirize ngaho, ariko yaciye akosora n'ibyo yari yarakoze nabi byose. Yashubije amahera abo yari yarayibye bose, kandi yafashe itunga ryiwe arigaburamwo kubiri, igice kimwe akigabira boro. Mugenzi wanje, igihe twihanye si amajambo gusa tuvuga ku munwa, ahubwo dukwiye kwerekana no mu bikorwa, tukerekana yuko twihanye by'ukuri, ibikorwa bishingira intahe ukwihana kwacu.